Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alice Akimana.
Amahoro iwanyu bakunzi b'amakuru ya Radio Nzamba gateka kawe. Sangwe kaze muri kano kanya k'amakuru mu Kirundi. Ayo kuri no mugoroba akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Nakazagari karangwa mu kibanza cyagenewe Burundi mwihanishwa rimaze amezi arenga abiri i Dubai ku mugwa mukuru w'igihugu cya Emira Arab Unit. Amakuru dukora muri ico gisagara avuga ko gushika n'uno munsi n'ivyari ku rutonde rwo guhanishwa atana kimwe kirahashika. Umwiheburo watanguye kuba mwinshi mu banyakaranga bari biteze gusarura. Zamarinda bashinze arabitubwira mu ntango y'ano makuru. Avuga ko azanywe no kurushirizaho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi, uwo nawe ni Wirinyamitwe, akabishikiriza inyuma yo gutorwa kugira ngo arongore urwego sense rujeje gufungira umwuga wo kumenyesha amakuru. Muri sendika y'amenyesha amakuru y'Ibejiho babona ko n'ibyahuha bigiye guhuhuka, bigasigurwa na Alexandre Niyunge ko arongoye Ibeji. Uwitwa Salvatore Gasongo nawe amaze iminsi itatu atawuzi yafungiwe. Uyo mugabo yafatiwe muri quartier ya Carama mu gisagara ca Bujumbura atamutaye wo kumufata werekanywe. Abaryango wiwe baratabaza ko uwabo yoboneka ubutungane bugaheza bugakurikizwa. Ido nido ni mwana makuru nabasubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tuyahere kubijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Wirinyamitwe yahora ajejwe gutumatumana kw'amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yatowe kuri uwa kane kugira ngo arongore urwego sense rujeje kugenzura ibinyamakuru mu Burundi. Yamenyesheje ko ataje gusambura mu kimuzanye no kurushirizaho guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi hisunzwe amategeko. Ngwaje kubananiriza abandi bari bageze, tumukurikire.
Barafise aho bari bagejeje ikivi kandi si hato. Rero jewe nzanywe n'ukongereza inguvu aho bari bagejeje. Rero ahanini ndazi ibihanze umwuga wo kumenyesha amakuru, murazi neza amabanga bano bantu bose barimwo muruno mugwi bajejwe ni uguharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Nanje nje kubuharanira, twisunze iki? Twisunze amategeko y'igihugu, twisunze gushyira imbere inyungu z'igihugu mu guharanira no kugwanira umutekano na cyane cyane n'imico kama na karanga z'igihugu. Ibyo rero nta gisumba ibyo nje kuzana, nje kubandanyiriza aho bari bagejeje, nje kubafasha ikivi, kandi turi kumwe twese dukoranye namu byose birashoboka. Ntacyo nje gusenyura, nje kubaka kubakira kuko aho bari bagejeje.
Ngo nakiza umuntu yo kwitega kwigenwa rya Wirinyamitwe yagiye kurongora urwego rwo gucungera ingene ibinyamakuru bikora sense. Ibyo bikavugwa na Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha amakuru Imbeji, avuga ko n'ibyahuha bigiye guhuhuka ngo ko Nyamitwe ari mu bantu atatu batakoze kugira ngo bacinyize ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Kurikira Alexandre Niyunge ko arongoye sendika y'abamenyesha amakuru Imbeji.
Ubwa mbere na mbere icyo umuntu yovuga koko nuko atacatangaje kuko kuva habayeho ingingo y'ukumugena mu mabanga yo kuja muri ugwego sense byaraboneka neza ko ari bagiye kuyirongora. Ariko icyo umuntu yovuga ku kibazo bajije ati icyo umuntu yo kwitega, ntacyo umuntu yo kwitega cyiza cyo muva ko kuko birazwi neza yuko mu batoteje umwuga mu batoteza bamenyesha makuru. Cyo rero no vuga ahubwo yuko uyararonse icicaro nyene cyo kubandanya atoteza abamenyesha makuru, ingaba abamenyesha makuru badatamikwa ijambo. Nugira rero nti kumwuga wo kumenyesha makuru ni nkuru mbi, nta nkuru nziza umuntu yovuga ngo irajemo ku byerekeye na cyane cyane ubwigenge bwo kumenyesha makuru na cyane cyane byerekeye gukora umwuga ku bamenyesha makuru atawandya wangura. Ubu novuga rero yuko ahubwo ni cemezo ko umwuga wo kumenyesha amakuru ukora mu bwigenge hambwe Burundi mu Burundi.
Inzamba.
turabandanya nano makuru akajagari niko karangwa mwihanishwa ryatanguye kuva kuwa mbere gituko tuno mwaka ririko ribiye Dubai mu kibanza cagenewe igihugu cyo Burundi abanyakaranga barungitse ibihanishwa byari kuba byashitse yo kuwa mbere gituko nuno musi bararindiriye amasahera mu nzira amakuru dukura mu bari muri aya mahanishwa yemeza ko bamwe batanguye kwihebura ko uruhombo bazohagirira batazoruba imbere n'inkuru ya Jamani ndabashinze
amakuru dukuri Dubai atumenyesha yuko ibibanza byagenewe ibihayanishwa bivuye Burundi ibitari bike bigaragara kuko abarungitse ibyo bihayanishwa barindiriye ko bishika amaso ahera mu nzira nkuko umwe muri bo abitwiganira
expo izomara simwa nakuvuga yuko safi deja tubamo ibintu byose ariyo bizi normalo itaze kujutsu bero tuhatiye mbasi jusqu'à maintenant nada kimwe kiragurishwa ibyo abartiste biraho biruganya nacyo nyine byose biganiwe hamwe ngo ntibite tubane uyumvire icyo bara aho kamara amaze akari dukaje twarindiye ko baje kubitandaza turabura biruzuye biruzuye no hejuru ese nzi iyo bitohereje icyo cyose n'amadosiye vraiment ateye ubwoba
abo barindiriye ivyabo bakatumenyesha yuko babirungitse muri kontenere irihwa n'abateguye iryo hayanishwa ari nabo bamanza gusuzuma yuko ivyo bemereye kwinjira ari vyo byaje muri kontenere koko amakuru dukura muri bamwe mu bateguye iryo hayanishwa ku ruhande rw'u Burundi akavuga yuko Patrick Nkurunziza ijisho ry'igihugu cy'u Burundi muri iryo hayanishwa yoba yashizemwo ibyo abo bariteguye batemeje bituma badashoka bemera yuko byinjira aho rero abo barungitse ivyabo bari mu kangaratete ngo niyo bahamagaye Patrick Nkurunziza ngo ntabitaba bagaca babura ayo bacira nayo bamira iryo hayanishwa bita mpuzamakungu ririko ribera i Dubai risanzwe riba rimwe mu myaka itanu rikaba ryari kuba mu mwaka w'2020 isubizwa inyuma kubera ikiza cya COVID-19 ryaheruka ryabereye i Berlin mu Budage mwaka w'2015 irikurikirana ryo rikazobera i Tokyo muri Japan mwaka w'2025 twagerageje kurondera Patrick Nkurunziza avugwa muri ayo manyanga turamukena
abanyamyuga b'i Burundi nabo baranegura amayeri bavuga ko yakoreshejwe mu gutora abaja mu ihayanishwa ririko ribera mu gihugu cya Tanzania ku izina ry'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bavuga ko ibibanza byari bibagenewe byagiyemo abadandaza bagiriza abategetsi b'umushikiranganji bw'ubudandaji kuba aribo bari inyuma y'ayo mayeri inkuru twateguriwe na Ben Axera Kana
Ihayanishwa gurisha ry'ibihingurwa mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ryitwa Jua Kali Kazi Nguvu ririko ribera i Mwanza mu gihugu cya Tanzania abanyamwuga b'Abarundi bavuga ko bakumiriwe aba bakumiriye ngo nabakoze mu bushikiranganji bw'ubudandaji ibibanza by'abanyamwuga ngo bagize amayeri yo gusaba amafaranga 400,000 mu mafaranga y'amarundi ku munota wa nyuma ibyo bica bituma abanyamwuga baba abo mu gisagara cha Bujumbura no mu zindi ntara bitaborohereza
Abanyamwuga bahabwa ikibanza cya mbere n'abadandaza bahabwa ikibanza cya mbere gushika ku munsi wa gatanu tariki 26 niho bavuga ko hajya kuba inama bo mu gihugu hagati baragumayo ari Bujumbura bari bayijyamo hatetse ku kagoroba baravuga yuko umuntu wese azi ko adafite 400,000 kuri konti ngo atazogenda kandi hakiri ubwa mbere babwira uwo ari we wese bagasaba n'amazina y'abazogenda bakabaza umuntu itazotwara uko bingana akakurana agasubira akakura nyine yivuye inyuma
abo banyamwuga basaba umukuru w'igihugu yamana ntaryo asaba abarundi kwikenura gukurikirana icyo kibazo bavuga ko bahahombeye cyane kuko benshi bisigiye gusiba kandi bari baranasavye ingurane
amaze kuvuga gusa amarira n'amakanya mu bari mu gihugu hagati ashatangura kutona none ubu tugiye kuba abandi bakoze ibikoresho byinshi dushyiremo n'ingurane mugabo ntituzashisha tuzoriha arabidufashije kandi ntibiba nk'ubwa mbere kandi si ubwa kabiri twasanga umukuru w'igihugu w'umushikiranganji w'ubudandaji bafate mu kibazo cy'umunyamwuga w'ukuri atari umudandaza rero umunyamwuga aragurisha ariko siwe mudandaza yandisha kurisha ribereye i Burundi ntitubabahamagaramo
radiyo Inzamba ntitwashoboye kuronka umuyobozi mukuru w'umushikiranganji bw'ubudandaji ngo bagishe bashikirije kuri iyo myidogo y'abanyamwuga n'utugenegene b'u Burundi
mubizagenda gato yakazi na muntu naho hari umuryango usaba ko uwabo yorekugwa yafashwe kuri uyu wa mbere n'urongo y'iperereza mu ntara ya Bujumbura Emile Cimpaye Salvatore Gasongo yafatiwe muri quartier ya Carama mu gisagara cha Bujumbura atamutaye n'umwe berekanye yo kumufata abaryango biwe basaba ko uwabo yorekugwa kuko ngo atacari kwarazira ni nkuru ya Parfait Mudasigana
Uyu Salvatore Gasongo yanyurujwe kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Bujumbura asanzwe umushoferi w'ishyirahamwe ryunguruza abantu L.12 nkuko amakuru atangwa n'ababibonye bivuga yafatiwe muri quartier ya Carama mu masaha yo kumugoroba ayo makuru nyene yemeza ko mu modoka yamufashe harimo utwara iperereza mu ntara ya Bujumbura Emile Cimpaye ari kumwe n'umugore yitwa Ivona Nibigira yoba yarasanzwe afitaniye amatati na Salvatore Gasongo nkuko uyu munyagihugu abyigana
akaba yanyurujwe nkuko ababibonye bivuga ni modoka yo mu bwoko bwa Hilux ifite imparati numero D 79-34A iyo modoka bakavuga yuko yari itwawe n'umushoferi bamutazira pasteur kandi ngo hakaba harimwo n'uwitwa Cimpaye Emile atwara documentation yo muri Rirari hanyuma muri iyo modoka kandi harimwo umufasoni yitwa Nibigira Ivone yarasanzwe afitaniye urubanza na Gasongo Salvatore baheruka no kuburana imbere y'uko Gasongo Salvatore aronka umwidegembyo akabandanya aburana idegembyo
amakuru atangwa n'abegereye umuryango wiwe avuga ko uyo Ivone Nibigira yari yaremanze ko azokorera ikibi Salvatore Gasongo kuko ubutungane bari bamuhaye umwidegembyo inyuma y'imburano bari bafitaniye bagasaba ko yorekugwa kuko ataco ariko arazira
twashaka mudufashe n'ukuri ntagirwe nabi ntibazimangane ubuzima bwiwe kuko uwo mupfasoni hamwe n'umuburanira bari banavuze muri sentare yuko ngo yoguma apfunzwe ngo kubyerekeye umutekano wiwe ngo yoguma mu gasho twebwe rero tukibaza ingene ubutungane burekura umuntu hanyuma umuntu akamuhitira gutyo abantu bose bakoranye bavuga yuko bazamubwiriza nabi kandi bagataka ko bakabishyira mu ngiro nicyo gituma twatabaza abantu bose bashobora kudufasha reka mbere na leta n'inzego z'agateka kazi na muntu zose n'idh uwo muntu agashobora kurekurwa kuko kuva bamufata bavuga ko bagiye baramukubagura
amakuru nayo atangwa n'umugambi ndodeza w'ishyirahamwe Fokode riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi akavuga ko yamenye kuri uyu wa kane ko Salvatore Gasongo apfungiwe mu biro bikuru by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura Radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka ku murongo wa telefone urongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura Emile Cimpaye hamwe n'uyo Ivona Nibigira kugira ngo batange umuco kuri uyo Salvatore Gasongo banyuruje kuri uyu wa mbere
urakenuye Parfait Mudasigana naye mu muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi barashimishwa n'irekugwa rya Krista Kaneza yari amaze amezi 10 akunzwe yagezwa kuba yoba yaragize uruhara mu igandagwa ry'umugabo we bwite kubwa Maria Louise baricaka rongoye umuhari inamahoro ngo irekugwa ryiwe ngo ni cemezo cya kirema muntu cyo gutunganirizwa mu gateka kiwe agasaba ubutungane kurekura kandi abandi banyororo baheze mu nyororo no kubandanya amatohoza kugira ngo bamenye by'ukuri uwishe Thierry Kubwimana umugabo wa Krista Marie Louise Barichako
mu muhari inamahoro twanezerewe cyane n'irekugwa rya Krista Kaneza twari tumaze igihe twiteze amezi 10 umuntu apfunzwe iby'agateganyo ku muvyeyi atagiye cari giheze yibarutse agacabura umutambukanye wiwe no kuri wari umusaraba ibohorwa rya Krista tubona ari nk'intambwe ihambaye y'igikorwa twakoze twese kugira ngo ubuntu ntiburanduke mu gihugu cacu turasangiye rero umunezero na Krista Kaneza n'umuryango wiwe tukanashimira uwo wese yitanze kugira bitebe bikunde arekugwe twebwe tubona iyo ngingo yafashwe nk'icemezo c'uburenganzira bwa kiremwa muntu wese gutunganirizwa atagahotoro mu gihugu ciwe Krista Kaneza n'ukuri ntiyategerezwa kuguma mu ibohero sentare zaramurekuye turizeye kwazogirira gutyo nyene barya abandi benshi baboshwe kubimise yindi atamanza baracigwa uwo Krista numwe muri benshi nukuri bimwe ubutungane kandi abana b'igihugu turizeye kandi ko ubutungane buzobandanya gikogwa kugeza umuco ubonetse kwigandagurwa rya Thierry kubw'Imana ntibahagarire ngaho ubutungane nibukora ico bujejwe abakoze ico caha bamenyekane bahanwe mu kurangiza reka mvuge icifuzo cacu birakenewe ko vuba bidatevye ubutungane bwosubira kwigenga mu Burundi bukarangurana ishaka amabanga bwashinzwe gucungera isonerwa ry'amategeko n'agateka kazi na kiremwa muntu atawuvyivangamwo naho yoba ahambaye gute niho honyene tuzoshikira vyukuri ya mahoro n'umutekano twifuza tukagira ukubana neza
nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi binishira hamwe impuzo makungu gitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvunya mukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
inamba myiza cyane nyinshi kugira ngo itegeko rihana amabafatiye kugitsina rishibwe mu ngiro bishikirizwa na Maître Gustave Niyonzima arongoye urunani rw'abashingwa manza baburanira abakozwe ko n'ibyaha byihohoterwa byanwa n'amategeko mpuzamakungu kavibe mu mpunyapunyo zimwe muri izo ntamba mye n'ubutungane butigenga hamwe n'abakora ibyaha batigera bakomwa komwa tukurikire Maître Gustave Niyonzima
turazi itegeko itariki 2022 z'ukw'icenda mu 2016 ryaravutse itegeko ridasanzwe yerekeye kugwanya amabi afatiye ku gitsina kandi iryo tegeko ryaje ryisunga amategeko vuza makungu yari yaratewe kigikumu n'igihugu cy'u Burundi iryo tegeko ryaje rifite akamaro kuko yiharije ibyo nyene ibyerekeye kugwanya amabafatiye ku gitsina ni vyiza iryo tegeko ryaraje ariko ubunenge bwo ntibubura mu byerekeye kurishira mu ngiro nka nkama nico usanga bigoye bivuye ku bintu byinshi bidasanzwe musanzwe muzi ku butungane butigenga usanga buri ku mukwaha ku rwego nshingwa ntwara ariko twokwita pouvoir exécutif n'ibindi usanga baba bakoze ibyo byaha ari abantu badakogwa ko ugasanga rero amadosiye mu butungane ari karatera imbere rero nuko noheza nkabivuga ariko urumva umuntu akagumye bagumako tugumiza ko tugwanya ayo mabi tugwanya n'ibindi byerekeye agateka kazi na muntu ku munsi nta kudohoka
Maître Gustave Niyonzima bishikiriza mu gihe amashirahamwe arani agateka kazi na muntu ari mu isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya mabi yo guhohotera umukenyezi ku isi ninaho nciye nsozereza amakuru yo kuri uno wa kane ndabashimire ko mwafasha akanya kuko dukurikira Arisa Kimana mwari kumwe ndabasezeye ndabifuriza umugoroba mwiza mwese nawe ubutaha.